Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Kaze nshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe muri no makuru 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 yaranze inundu turangije mbire mushikirizwe na jewe Josine Kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ugoba ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega kuvaho muri radio Nzamba babwiye uwariwe n'ivyamuranze yaciye amera nk'inyamaswa ibonye kwa maraso, avuga ko agiye guhigura n'uwo wese azosangana muri telefone ngendanwa inomero zo mu mahanga. Inkuru twateguriwe na Beni Axera Kana.
Abanyagihugu muri komine Mugamba bavuga ko babayeho mu bwoba budasanzwe uko bukeye uko bwije kugutinya kugirirwa nabi na komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri iyo komine. Abo banyagihugu batashimye kuvugira ku vyuma vya radio Nzamba kugutinyira umutekano wabo, bavuga ko Moyize arakaza bataziranyeganyega kuva aho yumviye makuru amuvuga n'ivyo yagiye harakora yaciye asa n'inyamaswa yibonye ko amaraso, aguma ahigira abatanze amakuru yiwe ko bazotegerezwa guhigura. Amakuru radio Nzamba imaze kumenya nuko ho bategekanijwe umukwabu aho bazoraba abantu muri telefone zabo ngendanwa. Bo bazosanga afise inimero zo mu mahanga cane cane zo mu gihugu c'u Rwanda bazoheza mufate nk'inkozi y'ikibi nkuko amakuru ava muri bamwe mu bapolisi bamwegereye abivuga. Mu ndwi zibiri ziheze komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega akaba yarafunze abanyagihugu mu Mugamba bagera kuri cumi harimwo umukenyezi w'umusirikare yahunze igihugu. Bamwe bafungiwe mu mabohero atandukanye, abandi uruganda rwa radio Nzamba ntiruramenya aho bafungiwe. Mu bahagaritswe na Moyize arakaza hari babiri barekuwe, umwe n'umukenyezi yakorera kuri Lisebururi wayarekuwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ariko risigarana na matelefone yiwe ngendanwa. Uwundi akaba ari Eric Rugwingoga batazira Kabebe akora mu ihinguro ry'icayi ryo mu Mugamba aho bita Intentamaza, yarekuwe inyuma y'iminsi mike afashwe abanje kujanwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Kubera ubwo bwoba abanyagihugu muri komine Mugamba bakaba basigaye banatinya gutabariza uba yatawe muri yompi na Moyize arakaza arongoye igipolisi muri komine Mugamba. Uruganda rwa radio Nzamba rwasuye kurondera komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri komine Mugamba ruramukena.
Arakoze mugenzi wacu Beni Axera Kana yajanye na politike. Abanywanyi babiri bo mu mgambwe CNL muri komine Muhuta intara ya Rumonge barafungiwe kuva ku Imana uheze mu gashoki y'ipolisi muri iyo komine. Amakuru avaho muri iyo komine Muhuta avuga ko bahagaritswe bagirizwa gutoza intererano y'uwo mugambwe barimwo, bakaba bahagaritswe n'urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zo muri iyo komine. Ni inkuru ya Jacob Sibomana.
Abo bafunzwe ni Jean de Dieu Kabura arongoye urwaruka rw'umugambwe CNL muri Buyenzi muri komine Muhuta intara ya Rumonge, hamwe na Yeremia umwe mu bahanuzi ba musitanteri wa komine Muhuta aturuka mu mugambwe CNL. Amakuru ava muri komine Muhuta avuga ko bahagaritswe n'urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Muhuta. Ubwo rwaruka rw'imbonerakure rwagiriza abo ba CNL kwegeranya amafaranga y'intererano y'uwo mugambwe. Yamara abanywanyi b'uwo mugambwe CNL baratangazwa n'iyo nyifato, kubwabo nta kibuza gutanga interano ku mugambwe wemewe n'amategeko kandi bikorwa n'ubushaka, bakabona ko ari ishari bariko baragirirwa. Abo banywanyi b'umugambwe CNL bahagaritswe ku muhinga mukuru w'Imana baca bahabwa igipolisi muri komine Muhuta, akaba ari naho bafungiwe kugeza kuri uwa kabiri. Abarongoye umugambwe CNL mu ntara ya Rumonge bakaba biyamiriza ico bita gatotezo ariko baragirirwa. Iryo hagarikwa rikaba rije rikurikira ibomogwa ry'ingoro z'umugambwe CNL rimaze igihe rikurwa muri iyo komune nyine. Bakaba basabire kugwa ry'abanywanyi babo atagisabwe. Uruganda rwa radio Nzamba rukaba utararonka kuri telefone Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge kugira atange umuco kuri iryo fatwe n'agatotezo kiyamirizwa n'abanywanyi b'umugambwe CNL.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi na Kivari mu gihugu cha Uganda baratabariza bagenzi babo bane bamaze iminsi bafungiwe mu gashoki iyo kambi aho ngo bariko barasindikarizwa ubuzima. Uwitwa Faisal arongoye village ya gatatu ibamwo abarundi ngo niwe ari hejuru yavyo. Uwo nawe aremeza ko abo bafunzwe ari uko ari bane bamuteye mu rugwiwe. N'ubunyene n'inkuru tubaza Beni Axera Kana.
Abo basore bane bafungiwe mu gasho k'igipolisi isingiro aho bita ku Kikumi na Mushanjo, Imanirakiza Eric, Nyokwizera Eric, Gakizi Elise, Papa Esti Batazira Jepton bafatiwe mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda. Bagenzi babo baba muri iyo kambi bamenyesha ko abo bane bakorewe iremenanya n'urongoye village ya gatatu New Bujumbura yitwa Sinzi Nkayo Faisali, akabagiriza ko ari akagwi k'abasore b'abatutsi bashaka guhungabanya umutekano wiwe kuko ari umuhutu. Ngo hatanguye gufatwa uwitwa Elise, abandi batatu bagiye kumuraba mu gasho nabo baca barabafunga aho bari ngo bariko basinzikarizwa ubuzima nk'uko uno mugenzi wabo abivuga.
Bafata umuntu umwe yitwa Elise baramujyana kumufunga ku itegeko rya Chairman Faisal, mu nyuma byakurikiye abantu bose bagiye bakagenda kuraba bagenzi babo bafunzwe baca bafata bagafungwa nabo n'abaca barabafata ari batatu abandi batatu. Ikintu kitubabaza cyane babaye torture barakubitwa, urumva nta n'ubucutse umutima uja kubaraba. N'amakuru yatugezeho ni uko bashaka ko batwaye no mu kandi gasho tutamenye.
Faisal Sinzi Nkayo arongoye village ya gatatu arerekana ko intandaro ya byose ari umuryango w'inzu yiwe wibwe hafashwe uwikekwa muri ubwo busuma, bagenzi be bashabazira rimwe kumutera ubwoba.
Nayibwe umuryango ku nzu iwanje, hanyuma uwo muryango ngenda ubaza ni wabuyemo ibibazo byose. Kwezi guheze naraje nkira ari nk'abantu 24 baza kuntera mu rugo, baje kuntera muhira, hanyuma abanyi barabahanura baragenda. Ndagwite ibyo ndabasabye rero n'ubwo subiye jewe kuza kuntera muhira mufite ikibazo, ni umwe umwe cyangwa babiri tuganire ngwapa na mwese kuzira rimwe. None je fitana ikibazo n'umuntu ibankwe mu ryango mwese muzagukora iki? Umva bafise akantu kagashira hamwe ubakoze ku bose bazira rimwe, bose ufashe wagize kosa umwe bazira rimwe.
Faisal Sinzi Nkayo amenyesha ko atakintu na kimwe kijaye namoko kiri nyuma y'ibyo bintu uyo Elise ngo yahagaritswe kuko yagira mucumiti mbugita.
Uwo nawe Elise hari je di mu gatondo saa 3 twahuye nje mvuye ku mashuri kubakisha amatoilette y'abana, caduhura bari batatu aca amagara mu ibarabara. Ikibazo yambaje yambaje kintu none kubu uye atamu muri kumwe ubusuno gupfumura iyo nda aranyereka n'imbugita, naciye niruka ndatabaza imbugita cyafata ayirenza ahantu arayita. Bafunzwe kubera amakosa bakoze, kandi munakoze ikosa ntibarabe by'ubwoko ngo bahuye ubwoko ngo macakubiri ngana macakubiri ahari.
Ku byerekeye itotezwa ryo bari riko rigirirwa abo basore bane twarondeye utwari kambi ya Nakivale kugira ashobore kuduha umuco turamukena.
Abakozi bakora imirimo mito mito kuri ETS Kiremba yo muri komine n'intara ya Bururi baridogera ubuyobozi bw'iryo shure ko bubahemba intica ntikize. Bavuga ko bituye ubuyobozi bw'iryo shure kugira ngo babadugirize agashahara ariko byabaye impfa gusa. Basaba ubuyobozi bw'iryo shure gufata ibintu mu minwe. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Aba bakozi bakora ubuzi bubayebaye ku ishuri ry'imyuga ya ETS Kiremba mu ntara ya Bururi ni 20. Bamwe bakora isuku, abandi mu gikoni, abandi nabo n'abanyezamu. Bavuga ko agashahara bahembwa ari ntica ntikize kadashobora kubatunga bo n'imiryango yabo.
Ikintu cya mbere tugaya mu kazi n'agashahara gato kuko umukozi yitwa ko akorera amafaranga menshi akorera nk'ibihumbi 30 nawe ushikana 40. Ni ukuvuga rero muri icyo gihe twebwe naho dufitaniye amasezerano n'ishuri, ni ishuri rya leta kandi natwe nta serivisi n'imwe itugirira yerekana yuko twaba dukorera ishuri ya leta, kuko muri twebwe turarwara ntituvuzwa. Kumva ako gashahara gato iyo dusabye akagurane usanga nk'umukozi aronse amafaranga menshi, aronse nk'ibihumbi 300 ari n'akayaronka mu myaka 3, ati usanga rero asigaranye agashahara gato kadashobora kumutunga muri uwo muryango. Rero twebwe ibyo bibazo twarabyitegereje tubona ko bitunaniye kubaho.
Bavuga ko ikibazo bagituye ubuyobozi bw'ishure ariko ntibwabatunganiriza. Basaba ababakurira gufata mu minwe ico kibazo, ahandi ho ngo bagiye kwicwa na kigoyi. Ikindi bavuga ngo basinyishijwe amasezerano ku nguvu, ayo nayo ngo ntaborohereza. Bavuga kandi ko agafashanyo k'intega bizoza bashikirizwa na INSS badaheza ngo bakaronswe.
Tugaragaye mu buyobozi bw'ishuri nta kintu na kimwe bigera batubwira cerekana yuko natwe twaba tugiye kubaho nk'abandi bakozi twegamiye leta, kuko ishuri ni iya leta. Twarashoboye usinyiranira amasezerano y'ishuri bita kontra mu gifaransa ariko amasezerano twayasinyiraniye ariko leta ibisabye abayobozi baca baraduteza iyo kontra ariko iyo kontra ntituyemera kuko hari abo yasanze bamaze imyaka 10, 7, 8 nk'uko twababwiye ariko twese baca badutereza kontra umunsi umwe tuba turahonze ya myaka yose twakora kandi iyo kontra ntacitumarira kuko bamwe hariho abashobora kuba babona bati turafise agashahara gato bakaronka nk'ahandi bashobora kuyisumwamo bagaca bagenda rero y'amahera bakotirizwa muri NSS ntihagire icyo bamarira kuko bagiye mu kugaya agashahara twasaba rero abari hejuru turasaba leta y'Uburundi ikadufasha natwe tukagira aho twishikanye tukaba abakozi nk'abandi kuko tuza tukorera ishuri ya leta
twagerageje kurondera bukuru Deo arongoye iryo shure ku matelefone yiwe ngendanwa kugira ngo agire icyo bivuze ko turamukena
tufina kani wabo arakoze tumira mate mukanya amakuru makuru yaranze inondwi turangije arabandanya
inzamba
ayajanye n'amagara y'abantu abantu 217 nibo ibipimo byo kwigenekerezo rya gatatu za kuno kwezi byerekanye ko banduye umugero wa COVID-19 ivyo biharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana ko kuva ico kiza caduka mu Burundi abantu 7,931 aribo banduye 10 nabo bitaba imana ibiri muri ico cegeranyo tubishikirizwa na Blaise Ninjimbere
Muri ico cegeranyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abantu 217 banduye bavuye mu bantu 3,178 bapimwe ni ukuvuga 6.86%. Abo bantu bapimwe mu bibanza 19 bitandukanye ahanini bigizwe n'uturere tw'ubuvuzi harimo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Gatumba ku mupaka Burundi buhara na Congo Kobero na Nyanzarake ku mipaka y'Uburundi na Tanzania Mukiringo c'imisi ndwi iheze naho kuvigerekereza rya 18 ukwezi kw'indwi gushika itarike 3 z'ukwezi kw'8 hapimwe abantu 19 6,324 6,636 nibo banduye ni ukuvuga 5.43%. Ico cegeranyo cerekana ko kuva igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi abandura umugera wa corona bagiye biyongera bava kuri 30 ku munsi baja ku 40 ku munsi Mu minsi 14 heze naho nk'uko tubandanya tubikura muri ico cegeranyo abandura bariyongereye cyane mu kirundo habonetse abanduye 499 ni ukuvuga 226.22% kiremba cya Ngozi naho handuye abantu 559 ni ukuvuga 28.95% kuva uwo mugera wa corona wadutse mu Burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumenyesha ko bumaze gupima abantu 146,056 muri abo 7,931 basanze bagwaye 7,345 barakize nayo 569 bari ku miti harimwo 3 barembye bagwariye mu bitaro bya Kiremba na Kirundo mu gihe 10 nabo bapfuye
Leta y'u Burundi iriko irahonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu mu kutubahiriza amategeko mpuzamakungu arabibijanye n'amagara y'abantu muri iki gihe isi yose ihanganye n'ikiza cya corona biragaragara ko ingingo leta y'u Burundi imaze gufata mu kugwanya ico kiza zidashamiye na gato ivyo biri mu mwihwezo wasohowe kuri uyu wa gatanu n'urudanika VIB rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'abakorewe ivyaha mu Burundi bihanwa na sentare mpuzamakungu umushingwamanza Emmanuel Ntengurutse hari muri ugo runani asigura ko hariho amabwirizwa leta iriko irirengagiza nko gushiraho amategeko yose ajanye no kwikingira ikiza hamwe no gucandaga abantu kugira babakingire ugusinzikazwa n'umugera wa corona uwo mushingwamanza avuga ko ivyo vyose bidakozwe leta ishobora kuzobibazwa imbere y'ubutungane umviriza umushingwamanza Emmanuel Ntengurutse
twihweje rero ingingo leta y'Uburundi imaze gufata kugirirwa banyico kiza hariyo amabwirizwa leta iri kirirengagiza kudatekanya uburyo bukwiye bugenewe igisata cy'amagara y'abantu mu ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Mu ibwirizwa ry'uyu mwaka leta yongereje uburyo bw'ico gisata ibice 2% gusa mu ibiro by'umukuru w'igihugu. Ubwo buryo bwongerejwe ibice birenga 40%. Ukaca rero ufata n'inama nshingamateka n'inkenguzamateka bwongerejwe 14.7%. Ucubona rero ku gisata cy'amagara y'abantu leta itacitayeho cyane. Kandi iyo bije yakozwe iyo ngwara yaramaze kwibonekeza mu Burundi no ku isi yose. Ikindi leta yirengagije ni gihe cyose iyo hadutse indwara yandukira leta ibwirizwa gukingira abanyagihugu bayo mu kubaronsa inkingo cyangwa incanco. Ariko leta y'u Burundi yarirengagije icyo bwirizwa yitwaje ko inkingo ziriko zirakoreshwa zitaremezwa Burundi na OMS. Burundi bukaca buba mu bihugu 3 ku isi byonyine bidacanje abanyagihugu babo. Ariko ikizwi kandi cyemejwe n'abahinga bose mpuzamakungu nuko urucanjo ari wo muti urama wo guhagarika ikwirakwizwa ry'iyo ndwara no kurinda ko imara ingana. Irindi bwirizwa twasanze leta itubahiriza ni gufata ingingo zisaba abanyagihugu bose kwikingira kwandura uwo mugera nk'agapfukamunwa, gukaraba igihe cyose mu minwe n'amazi meza n'isabune, gusigaza umwanya n'imibiri w'imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Hariho ingingo zafashwe ariko ntizikurikizwa kubera abarongozi bo nyene batazishyira mu ngiro. Birwa barakoresha amanama batambaye agapfukamunwa, amasengero n'uko amasoko ibiro. Irindi bwirizwa leta twasanze itubahiriza muri uyu mwihwezo ni ukudashyira mu ngiro ibwirizwa ryo gusigurira neza abanyagihugu iyo ndwara. Iyo ugiye kuraba ingene bavuga leta ivuga yuko kubera Burundi bwashitse Imana imbere icyo kiza kizohava kikahera. Ariko sivyo, kuko yego nivyo Imana no kuyemera, ariko ubuhinga nabwo n'ubuntu bwiza. Uyu mwihwezo uragabisha leta mu gihe itofata ingingo zibereye, hakaba inganda zitikira leta y'u Burundi irabibazwa imbere y'amakungu. Kare n'abayigize ku giti cy'umwe umwe wese bakajoshora kubibazwa imbere y'ubucamanza.
Ni na hano rero duce dusozerera no makuru yaranze inondwi duhejeje. Nshimire mwese mwayateze yompi shuzi nkaze na yabashikirije nkaba ndabitwe banuye naho utaha.
Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inondwe.